Waro yuko sesa maraso yakumya liya yindi nyene umukambwe wakumyarurya nyene ata hindutse na kimwe cyotuma umuntu yohunguka
umukenyezi w'abana babiri ya mukambi ya ndutaje muri komine Kibondo intara ya Kigoma mu buraruko bw'uburengero bw'igihugu cha Tanzania yaje muri yo kambi yavuye muri komine Kakonko muri yo ntara nyene haraheze hafi imyaka ibiri yari mu kambi ya Mutendere cyo gihe yabwije urya Amerika ko impunzi z'abarundi zitaragera gutahuka bitewe nuko impamvu zatumye bahunga zikirimpamo
wahunze intwaro mbi ya CNDD-FDD wahunze politike mbi ya CNDD-FDD intwaro yica abanyagihugu izuba riva ihohotera abanyagihugu izuba riva inyuruza abantu abakuru n'abato intwaro ihohotera agateka kazi na muntu intwaro yo gusesa amaraso yagumye ari ya yindi nyene umukambwe wagumye ari urya nyene ntacahindutse na kimwe cyotuma umuntu yohunguka
ariko no mu buhungiro yemeza ko we n'abandi barundi bamaze imyaka umunani muri rusange batorohewe
nanone bakaza kutwicirana aho turi bakatunyururiza aho turi aho tubaye turahabonera amahano adasanzwe tuburiyo tuja gusa aho badutuma bakadutegeka guturira imirima twarimye kurandagura imirima twarimye ino leta turimo nayo nyine ya Tanzania imeze nka leta y'u Burundi aho baburagisa umuntu
haheze igihe leta y'u Burundi ituma intumwa mu makambi y'impunzi ziri mu bihugu by'akarere abaziserukira baherutse kwandikira perezida Ndayishimiye bamubwira bimwe mu byo bifuza byo babanza gukorwa kugira batahuke birimo kurekura abafungiwe politike no gukurikiza urubanza rwaciwe na sentare ya Yase yavuze ko ikiringo cya nyuma cya nyakwigendera Nkurunziza cyaho nyanza amategeko Patrice Ntadohoka ari mu bashyize umukono ku rwandiko rwarungikiwe perezida Ndayishimiye
hoba ibiganiro hagati ya leta gukurikiza ivyavuye mu rubanza rwaciriwe muri sentare y'akarere amahoro aboneke ubwa kane twifuza yuko bokurikirana mu mutungane abo bantu bose bakoze ivyaha by'agahomera bunwa ubwa gatanu bakarekugwa atakirinze gusabwa imfungwa za politiki zose bakongera bakahagarika gufata gasakisaki abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi ubwa gatandatu bahagarikwa ibikorwa byose kogwa n'abasore b'imbonerakure bakabaka ibigwanisho ko babironse batabifitiye uruhusha buraba neza ngene umugwi severe utunganijwe
Nestor Menyimana umuyobozi mukuru wajejwe gucura impunzi ahanura abaserukira impunzi kubanza gutahuka ibyo basaba bakabimenyesha hanyuma
twebwe akamo tubatera nuko bahunguka igisabo cy'umuntu cumvikana cyane yari mu gihugu batahuke hama baze begere leta begere nyine cyohera umukuru w'igihugu n'umuvyeyi azoheza bakize yompi yongere abumvirize kubisabo byose bazomutura
Imenyimana yabwije urya Amerika ko abarundi barenga 300,000 bamaze gutahuka mu myaka 5 iheze
kuva mu mwaka w'2017 gushika uyu mwaka w'2023 haramaze guhunguka ku bushake abarundi barenga 210,000 kandi haramaze kuba abandi bahunguka bihungukanye barenga 100,000 murumva duteranije bose bararenga 310,000 kandi n'umugambi uri kurabandanya neza
mugabo nabahungutse nka Pendo n'Imenya ya Java itabora muri Tanzania akajanwa mu buseruko bw'u Burundi mu kigwati cya Nyakiga muri komine ya Butaganzwa mu ntara ya Ruyigi bavuga ko basana batereranywe
kabaye bukene bwinshi ntana umwe yita bahise amashuri biza muri Tanzania bashise mu yakabiri turahungu mukuru nkihakiri utangura kujya ndabora n'ubusa kabiri hanyuma ngo bani hakiri zo kumenya ati isomwa igiharuro n'umuntu akuze atagi ntabwo ntabakimana rega nta mpuzo mufise nta kalamu nta madaftari nta makaye nta pfu kujya hasa nyine muta gutangura byiki mwana asho ndari mu ishure agenda guhunira kubera ijyanzara yego
reka n'umukenyezi w'abana ndwi yahungutse mu 2021 yamaze imyaka irenga 20 azenguruka mu makambi yatandukanye muri Tanzania kugira aho umunaga wiwe ahabe ikirambo n'icyo kimwe mu gatabo ka Kayogoro mu ntara ya Makamba mu manuko aho yahungukiye yemeza ko ari mu kugwa mu bana
umunsi yantwaye imutabira n'ubutoza tuvayo badutwara inyarugusu batuvana inyarugusu badutwara induta batuvana induta badutwara imutendere umuperezida wa muri Tanzania ati impunzi zose nimuhunguke mu Burundi yuwe niyo muzokuvuga ibibazo byanyu sifise aho ndima sifise itongo niyinzu niyo ntanze umuryango wanje nawe ingaha n'abakobwa bane abahungu batatu Mbonya magogwa ngoenga hasi niba ndasega mpaye ntararandiye.
Kwatereye bimanje akiza hagarari imbere y'amategeko ishiramwe ya Fraburi hurikiyemwe abakenyezi bahungutse hanura ko afasha bose mu gusubiza muzabo abateshejwe bogira intumbe rimwe yotuma batisanga bariko bakora ibintu bisusa.
Abantu bose bitwa ko bariko barakora mu guhungura abahunze barakwiye kuja hamwe. Barakwiye kuja hamwe bakagira programme cyanke indinganizo yumvikanywe ko kugira ngo bose bakorere hamwe. Ntibarundane uruhande rumwe cyangwa ngo bakore umugambi umwe ari bangahe.
Ibitigiri bya nyuma bitangwa n'igisata cya ONU cyita impunzi ICR byerekana ko kugera mu mpera z'ukwezi kwa gatanu guheze abarundi bari mu makambi n'ibisagara bahungiyemo mu bihugu by'akarere bagera ku 259 n'amajana 965. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.